Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese, mwaramutse neza. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, tuvugira kandi kuri FM 94.9 na FM 95.2 2 mu Burundi. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda. Ni saa 4 n'igice z'ijoro hano I Washington DC.
Ubwo leta y'u Burundi yavuze yuko umuhuza yashyizeho itariki batayumvikanye hatababwiye, ni ukuvuga yuko harimo ikibazo hagati y'umuhuza na leta y'u Burundi.
Uyu ni Dr. Gasana Anastase wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, avuga ku biranga umuhuza w'ibiganiro. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari, arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, waramutse neza.
Waramutse neza Eugenia. Makuru tuyahere muri Uganda. Umuvugizi w'igipolisi cy'Uganda amenyesha ko Kiza Besigye akomeye mu batavuga rumwe na leta, hamwe n'abanywanyi biwe bagirizwa guhungabanya umutekano mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza byabaye ejo ku munsi wa gatatu. Imigumuko yabaye ejo ku wa gatatu yakomerekeje umupolisi umwe n'abandi bantu babiri mu ntara ya Buko iri mu buseruko bw'igihugu cya Uganda. Abapolisi bateye ibyuka bikoroza amosozi n'ibisasu bidakomeretsa kugira bashwiragize abantu, bica bituma haba imigumuko nk'uko imenyeshwa n'igipolisi cy'Uganda. Abategetsi bamenyesha ko imigumuko yatanguye inyuma yaho Kiza Besigye n'abanywanyi biwe baburijwe n'igipolisi kwinjira mu kigo kirimo abantu batejejwe izabo, baca bahitamo gukoresha inguvu mu gusunika abapolisi binjira ku nguvu, haca haba intandaro y'iyo migumuko. Mu gihugu cya Liberia naho perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amenyesha ko ashigikiye ko imyaka ibiringo by'umukuru w'igihugu bimara yogabanuka muri icyo gihugu. Mu gihe ibwirizwa nshingiro rya Liberia ryemerera umukuru w'igihugu kwitoza ibiringo bibiri by'imyaka itandatu itandatu, perezida Ellen Johnson ashigikiye ko ibiringo byoguma ari bibiri ariko bikagabanywa ku myaka inine. Umugwi washizweho kwiga ico kibazo washinze ko nikiringo abasenateri bamara mu myanya yabo cogabanukwa kikava ku myaka 9 kikaja ku myaka 6. Ikiringo c'abadepute naco kikava ku myaka 6 kikaja ku myaka 4. Ministre wa Liberia ajejwe kumenyesha makuru avuga ko ico cifuzo c'umukuru w'igihugu co kugabanya imyaka ibiringo bimara ari kimwe mu migambi yiwe yo gutsimbataza intwaro rusangi y'akarorero, intwaro umunyagihugu wese azokwiyumvamwo. Amakuru avuga muri Leta Zunze z'Amerika, ibiro vya Pentagon bijejwe kwivuna umwasi muri Leta Zunze z'Amerika byatangaje ejo kwa gatatu ko imbohe zibiri zari mu ibohero rya gisirikare rya Guantanamo muri Kiba zimuriwe mu gihugu cya Ghana. Ivyo biro bimenyesha ko ingingo yo kwimura izo mbohe zagirizwa ibikorwa by'iterabwoba yafashwe hisunzwe ibintu bitari bike kandi bamaze kwiga amadosiye yabo. Ministre wa Ghana ajijwe imigenderanire n'amakungu amenyesha ko abo bantu bamuka mu gihugu cya Yemen kandi ko bahanaguwe ko icaha cy'iterabwoba. Ibiro vya Pentagon bimenyesha ko imbohe 105 arizo zigisigaye muri iryo bohero rya Guantanamo riri muri Kiba. Tukiri muri Leta Zunze z'Amerika, abarwanyi b'umuhari wa Eta Islamike bashika 2,500 nibo bishwe n'ibitero by'indege by'inteko mvamakungu muri Iraq na Siriya mu kwezi kwa 12 guheze. Colonel Steve Warren avugira izo nteko yabwiye amenyesha makuru ko kuva ivyo bitero bitanguye mu kwezi k'umunani mwaka wa 2014, umuhari wa Eta Islamike umaze gutakaza karere kangana n'ibirometero kwadrato 20,000 vyahora mu minwe yawo. Amenyesha kandi ko umuhari wa Eta Islamike utarasubira kwifatira uturere dushasha kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka urangiye. Mu gihugu cha Iraq naho ministre wa Iraq w'imigenderanire n'andi makungu Ibrahim al-Jafar yatangaje ejo kwa gatatu ko yifuza kuba umuhuza hagati y'igihugu cha Iran na Arabia Saudite. Imigenderanire hagati ya Iran na Arabia Saudite yatanguye gutosekara muri indwi inyuma yaho Arabia Saudite ciciye indongozi y'umunyedini akomeye wo mu baIsilamu w'abashiite. Imigumuko yakurikiye kuri ambasade ya Arabia Saudite i Tehran muri Irani yatumye Arabia Saudite gihagarika imigenderanire na Irani. Uburusiya nabwo nyene bwamenyesheje ko bwifuza kuba umuhuza hagati y'ibyo bihugu bibiri bitarabana ryiza. Umuhari w'iterabwoba wa Etat Islamique warishe umunyamakuru w'umukenyezi akora ku giti ciwe mu gihugu cya Syria. Abaharanira hagateka kazi na muntu muri Syria niwe bamenyesheje iyo nkuru. Uwo mukenyezi w'imyaka 30 yarazwi ku izina rya Rukia Hassan yatangaza amakuru ku giti ciwe mu karere kagenzurwa n'umuhari wa Etat Islamique muri Syria. Rukia Hassan yandika inkuru ku buzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Raqqa muri Syria, intara isanzwe iri mu minwe y'umuhari wa Etat Islamique. Intara kandi yamiriko iraterwa n'ibitero by'indege mvamakungu ku bagwanyi ba Etat Islamique. Itariki nyezina uwo mukenyezi yiciweko ntiramenyekana, ariko yahagaritse gutangaza amakuru kuri internet mu kwezi kwa ndwi ku mwaka wa 2015.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Nshuti rero, hayo niyo makuru yo hirya no hino. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa interinete radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, umushinjacyaha yarayasabye urukiko rw'ubujurire rw'Igitega gukatira abantu 28 baregwa umugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu gushize igihano cyo gufungwa burundu. Eroje Wirikaneza araduha ibindi bisobanuro.
Bose uko ari 28, umushikiriza manza Adolphe Manirakiza yabasabye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose, yongera ku igihano cyo kubuzwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20. Ibyo bihano yabisabye afatiye ku byaha bitatu abagiriza: ugushaka guhirika ubutegetsi, uguhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza ubutegetsi, ukwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu, hamwe no kubomora inyubako nyinshi. Basabwe gusozera imburano. Uwa mbere yagize icyo avuga ni General Cyril Ndayirukiye, yigeze kuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi. Yavuze ko adashobora kugira icyo avuze kuko yatswe uburenganzira bwo kunganirwa n'abashingwamanza, kandi n'abantu batatu yasavye ko borengutswa ngo babazwe batigeze baza. Abo nabo n'abagenerali batatu: Ponsien Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, na Godefroid Niyombare yararongoye abavuze ko bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Ubundi yanse kugira icyo avuze kubera atabashingwamanza yaronse, General Juvenal Niyunge ko batazira kiroho. Ababo nk'uko ari babiri, cyo kimwe na Zenon Ndabaneze na Elmenjil Denimenya baremanga icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi. Bose bavuga ko bahagarariye amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Elmenjil Denimenya we yasabye sentare kumufata nk'intwari aho kumwegeka ko ibyaha, kuko ngo yashaka kurinda igihugu kugwa mu manga. Abandi bafungwa 24 barahakana ivyo bagirizwa byose, bagasaba kurekurwa no gushumbushwa ku byo batakaje muri amezi ndirwa amaze mu munyororo. Umushikiriza manza abagiriza kandi ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva kwa 26 ndamukiza bakoranye n'abari mu myiyerekano. Maitre Fabien Segatwa avuga ko bidatahuritse na gato.
Umuntu araba umutahe yaronkejwe na sentare. Uwo mutahe rero niwe sentare itegerezwa gukurikira, kuko iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri sentare, ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16. Ni ukuvuga bahakweretse neza icyo bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa. Ibyo bindi byabaye imbere barashobora kuzobibazwa ikindi gihe, mugabo ntibababazwa muri iyo ntahe y'icese ikurikirana ibyabaye itariki 13 n'ibyabaye itariki 14. Ubiravye neza ibyo bintu bintu sentare ntiyabishikirijwe ntishobora kubiburanishwa kandi tabishikirijwe
Maître Segatwa avuga ko uru rubanza naho rwa politique bidasigura ko hari bica byirengagizwa mu mategeko
uyu muntu agiye imbere ya sentare ntaza wenyene kwemeza yuko ari umwere ni umukurikirana ari we umushikiriza amaza ni we ategerezwa kuzana ivyemeza yuko yakoze ikibi ariko aramwagiriza ntashobora kuvuga ngo sinerekanye ingene wabikoze ngo umugabo warabikoze ko umuntu bavuga yuko aguma ari umwere gushika aho sentare izovuga yuko yakoze ico cyane ubanza kwa politique iyo bagirije umuntu gushaka gusenyura leta ubanza kwa politique nano ico go kwita politique kiruta ico niki umugabo urubanza politique uburanwa nk'izindi manza nyene zisanzwe kuko bategerezwa kwerekana yuko barenze amategeko ayo mategeko ategerezwa kwerekana igene bayarenze umugabo rero se kuvuga ko urubanza politique rutategerezwa kuburanwa rwaburanishwa rukikije amategeko nk'uko izindi manza ziburanishwa
amategeko y'u Burundi ategekanya ko ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo kitarenza amezi abiri abasaba indishi z'akababaro harimo umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD usaba imiliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 2026 ndamukiza ubushikiranganji bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe ibigwanisho bitandukanye vyibwe amazu n'imiduga vyononywe kuva kuri iyo tariki nyene hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa kimiliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekerezo ya 13 na 14 rusama Eloge Burikaneza Gitega Ijwi rya Amerika
Ibiganiro bihuza Abarundi byari biteganijwe gukomeza hejo kwa gatatu harusha mu gihugu cya Tanzania ntibyabaye itariki bizasubukurirwaho ntiratangazwa. Depite Elliot Angel ukuriye itsinda ry'abademokrate mu kanama k'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga yashyize ahagaragara itangazo havuga ko ababajwe cyane rwose nuko ibiganiro by'Abarundi byigijweyo. Arongera hati nubwo bwose guverinoma y'u Burundi nabo batavuga rumwe bose bafite uruhare mu bwicanyi bobera mu gihugu cyabo muri aya mezi ashize biratangaje kubona Perezida Nkurunziza akomeza gushyira inyungu ze bwite hejuru y'imibereho myiza y'abaturage be. Leta y'u Burundi yari yatangaje ku mugaragaro ko idashobora kujya Arusha kubera ko itariki y'ejo kwa gatatu yari yashyizweho n'abahuza batabanje kubyumvikanaho n'Abarundi. Ariko se ubundi umuhuza ni muntu ki? Dr. Anastase Gasana wabaye ministre w'ubanyi n'amahanga mu Rwanda na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye aradusobanurira ingingo nkuru ziba zikwiye gukurikizwa n'umuhuza mu biganiro. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Umuhuza ni umuntu ugira akamaro cyane mu buhuni. Urumva nyine ni umuntu ugomba guhuza abantu batavuga rumwe bafite ibyo bapfa. Umuhuza rero agomba kuba afite icyo arusha abahuza. Umuhuza agomba kuba yizewe n'abagiye guhuza bombi cyangwa se bose yari benshi. Ubwo Leta y'u Burundi yavuze yuko umuhuza yashyizeho itariki batayumvikanye atababwiye, ni ukuvuga yuko harimo ikibazo hagati y'umuhuza na Leta y'u Burundi. Ntabwo baganira mu buryo buhagije ku buryo bagira icyo bumvikanaho byonyine kuba batarabashije kumvikana kuri iyo tariki. Urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo cy'umuhuza. Ikindi, umuhuza agomba kuba asobanukiwe neza n'ibibazo mbese bigirwa impaka igihugu gifite abantu bafite, akaba abisobanukiyeho neza abizi mu mizi yabyo, abisobanukiwe no mu nguni zabyo zose. Iyo atabisobanukiwe impande zombi zimugusha mu mutego. Umuhuza agomba kuganira na buri ruhande akarwumva, ntaremaniye ko urundi ruhande ngo ibyo aganiriye n'uyu nguyu aca inyuma ajye kubibwira undi. Uzi ko no mu Kinyarwanda abaca umugani ngo ugiye gukiza abavandimwe arararama akareba hejuru akanga kureba mu maso ya buri wese kugira ngo atavaho agira uwo abogamiraho. Umuhuza kandi agomba kuba nta nyungu afite mu bibazo by'abahuza.
Hari n'abavuga ngo hari igihe umuhuza aba akenewe kuba hari igitsure afite, ibi ngo bakabihera ku gitsure wahoze ayobora Afurika y'Epfo Nelson Mandela yagaragaje ubwo yageragezaga guhuza Abarundi.
Ibyo nibyo umuhuza agomba gushobora kwiyama aragomba kugira igisura akarashobora kwiyama mu ibanga cyangwa se kumugaragaro abamuvangira abari bo bose mbese mu gihe we yumva agiye kugera nko kuri compromis agiye kugera nko ku kintu impande zombi zimaze kumvikanaho noneho kigasubira inyuma cyangwa se kikanga kubera ko hari undi muntu wa gatatu inyuma waje kumuvangira agomba kugira imbaraga zo kumwiyama akamubwira ati umva rero twumvikane akamubwira ati ibi ngibi ni ibibazo by'abarundi akagira imbaraga zo kumubwira ati reka ikibazo ni icy'abarundi ibi turimo ni iby'abarundi tubirekere abarundi wowe jya ku ruhande ibyo urimo ndabizi reka ngewe ngerageze gutunganya ibi bibazo ariko wowe kuvangira bariya abantu kuko kubavangira ntacyo bitugezaho biratwononera biradusubira inyuma
Urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda hejo rwakomeje iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamo Tom Byabagamba na bagenzi be ibyaha byo gukwirakwiza nkana impuha zangisha rubanda ubutegetsi mu myiregurire ye General Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda yavuze ko ibyaha burana ari bihimbano ibyo yita ko bitekinitse ubushinjacyaha bwo bwabwira urukiko ko nta bimenyetso simusiga bivuguruza ibyaha bumurega ni inkuru mugezwaho na Eric Bagirubusa
Akomeza kwisobanura ku cyacyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi General Rusagara wasezerwe mu ngabo mu 2013 yakomeje kunenga iby'abatanga bahamya ubushinjacyaha bamushinja bwabaye ubugira gatatu avuga ko General Nziza yamutumije na Colonel Kamili Karege na Kapiteni Begumisa ategeka Kamili Karege kwitandukanya na General Rusagara Rusagara avuga ko yasubije General Nziza ko nta ubasha mufiteho kuko ari umusivile ko General Nziza yamusohoye igitaraganya mubira amubwira ko azabona icyo ari cyo yavuze ko akimara gutaha Kapiteni Begumisa yamusanzwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza musaba gucisha make kuko igihe runaka General Nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi yavuze ko General Nziza yategetse Colonel Karege kumushinja ibyaha kuri metre buhuri byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye asaba ko bigomba kwitabwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika General Rusagara avuga ko Colonel Kamira mushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi ukwezi yari hanze y'igihugu yavuze ko izina rya President Kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga General Rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo mu kwezi kwa cumi mu 2013 ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari Rujugira iba mu Rwanda kandi ko abifitiye ikimenyetso ariko kuba Colonel Kamili yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko ibi bivuze ko bitabayeho aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika is avuga ko mu 2013 atigeze ahura na Colonel Kamili Karege Ubushinjacyaha bwasubije ko General Rusagara yagiye kwitaba muri MINADEF mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko mu ijwi ryumvikanisha uburakari General Rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cy'iburanisha amagambo Colonel Kamili yamuvuzeho ku icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe General Rusagara yagize ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu cyane ko amategeko abibuza yibajije ati none se umurwayi wo mu mutwe agezwe imbere y'ubutabera Iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga Colonel Kamili yararengereye ariko ko ubuhamya bwe bwaguma uko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga umucamanza Major Charles Madudu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka amusaba kutabitindaho inyandiko mvugo ya Colonel Murisa ni ya mugenzi we Colonel Kamili zakozwe nyuma y'ifungwa rya General Rusagara avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2014 Kapiteni Ndakazi wo muri DMI na Colonel Murisa bagaragaye ku gahembe mu karere ka Bugesera yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye n'umutanga buhamya umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ari uwo gukora icyo yise kuvanga ibintu kubwo inyungu zitazwi Mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari Tennis Club Nyarutarama, General Byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri General Rusagara nenga politiki y'u Rwanda ariko ko yumvise avuga ati "You are finished, murarangiye." Biturutse ku kiganiro barimo cyihagarikwa ry'inkunga ku Rwanda kubera umutwe wa M23. Abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe bamwe bakumva yo finished bisobanuye murarangiye abandi bakumva wagayize finished bisobanuye ko President Kagame yarangiye Ibikuru General Rusagara ukunze gukoresha amagambo y'icyongereza itoro mixed up n'uruvangitiranye. Kubushinja cyahe ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye. Bwashimangiye ko akabari tennis club kari Nyarutarama mu mugi wa Kigali General Rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga na bagenzi be. Maître Celestin Buhurunganira General Rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaha aregwa hatatazava hafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinja cyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma kandi barabibajijwe ku matariki atandukanye. Yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akabari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste. Umucamanza seka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko ari cyo yise technique d'enquête y'umugenza cyaha ko ikibazo cyari buvuka ibibazo n'ibisubizo bisa. Uruhande rw'iregura ruhagaze ku kuba rwiregura kucyo rwita ibinyoma bitekinitse. Ururega rukarwikoma kuvuga rucyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba. Kuba bamwe mu batanga buhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nk'ubona ibyo bashinja General Rusagara biracyari mu bushishozi bw'umucamanza. Iburanishirira komeza kuri uyu wa kane harebwe ibimenyetso birimo amagambo General Rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Gutinya malaria byatumye hasubikwa itorero ry'abarangije ayisumbuye. Ibibaye mu gihe mu gihugu hose havugwa icyorezo cya malaria. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwiye ijwi rya Amerika ko gusubika iyi gahunda bizabaha ubushobozi bwo gutera imiti ahantu hose hazabera ingando z'abanyeshuri. Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Mu gihe imiteguro ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye yaririmbanije ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya gatanu Mutarama nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amakuru avuga ko itorero ryasubitswe. Ibi bikaba byanemejwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ibinyujije mu itangazo yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwayo rwa Twitter. Minaroke ivuga ko iri torero risubitswe kubera gutinya indwara ya malaria ishobora kwibasira abanyeshuri mu gihe nta ngamba zihamye zaba zafashwe. Umuyobozi w'itorero ry'Igihugu Rucagu Boniface avuga ko iyi gahunda igamije kurinda urubyiruko rw'u Rwanda.
Haraduse icyorezo cya malaria muri ibi kandi tugiye guhuriza hamwe abana b'u Rwanda benshi. Muri ibyo bigo bitorezwa mu mashuri bakaba bataratereshejemo imiti. Kandi kubwira umwana ngo buri mwana wese azane supanete tukabona wenda ro ukumurushye. Mu nama tumaze gukora none aha ngaha muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu inama ifashe icyemezo ko iryo torero ryazatangira ku wa mbere w'igitaha ku itariki ya 11. Kwanze ko abana b'u Rwanda bazafatirwa malaria biturutse ku mpamvu z'uko hatatewe imiti.
Icyemezo cyo gusubika itorero ry'igihugu cyafashwe nyuma y'aho abanyeshuri bari basabwe kwitwaza inzitiramo buteye umuti ariko bikaza kugaragara ko hari abanyeshuri benshi bitakorohera kuzibona. Nathan Mugume, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, yabwiye ijwi rya Amerika ko nubwo inzitiramo zidahagije ku buryo buri mwana wese yabona inzitiramo ubu, hari ubundi buryo Minisiteri yakwifashisha nabwo bushobora guhangana n'umubu utera malaria.
Inzitiramibu zishobora kuba wenda izihari zishobora kuba wenda zigenewe ibindi bikorwa nkuko nakubwiye zitangwa mu buryo butandukanye. So uyu munsi rero nta niba tuvuga izi nzitiramibu zigenewe guhabwa ababyeyi icyo gihe ntabwo ntabwo arizo twafata wenda tukajya gukoresha ibindi. Ariko nuba ngo uyu munsi nibyo bindi twavugaga hari uburyo bwinshi bwo kwirinda malaria. Ese uyu munsi inzitiramibu zitabonetse nk'abari abanyeshuri bagiye mu ngando hakorwa iki? Kuko ngo wabonye ko bagiye gutera umuti kugira ngo mu gihe atari inzitiramibu batere imiti mu mazu n'aha abo banyeshuri bazaba bari aho bazahurira kugira ngo bishobore kubarinda imibu. So ibintu byo kuvuga ngo inzitiramibu kuko bagenda zigurwa ni ukuvuga buri gihembwe. So uyu munsi ugiye kureba inzitiramibu zikenewe na nizirimo kugurwa ntabwo wavuga ngo uyu munsi hari inzitiramibu zihagije.
Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima avuga ko mu myaka itatu ishize malaria yikubye inshuro zirenze ebyiri gusa uko kwiyongera ngo ntawe guhuriye n'umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara.
Turebye imibare wenda dufate uko byari bihagaze muri 2013 ubu ngubu usanga bimaze kwikuba hafi inshuro nk'ebyiri. Uyu munsi na amahirwe hari nubwo ubona tuvuga ngo imibare yariyongereye ariko abantu bahitana na malaria ni bake cyane kuko mu myaka ishize dufate nko muri hagati ya 2013 na 14 ntabwo twari dufite hafi abantu nka 400 ariko uwo mubare ubu umaze kugabanuka umaze kujya munsi.
Ubuke bw'inzitiramubu izatanzwe zitujuje ubuziranenge ndetse byasabye Minisiteri y'Ubuzima kuzisubiza aho zaguriwe biri mu bitungwa agatoki mu byatumye indwara ya malaria yiyongera. Inzego zinyuranye z'igihugu zimaze iminsi zisaba ministeri y'ubuzima kongera guhagurukira ikibazo cya malaria kongera gucika burundu. Inama y'umushyikirano yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 12 yahuje inzego zinyuranye, nayo mu mwanzuro wayo wa 9 yavuze ko akwiye kwihutishwa ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo gukumira no kurwanya ku buryo bwose gushoboka indwara ya malaria yiyongereye mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. Itorero ry'abanyeshuri ryasubitswe ku mpamvu zo gutinya malaria, hemejwe ko rizasubukurwa tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'uko amaze guterwa imiti azabera ingando hose mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Fide Niyongabo hagiye kubagezaho amakuru ya sport.
Kuri inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye igenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'umumenyereza mushasha w'umurwi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cya Espagne, Real de Madrid. Igenwa ryiwe ryakiwe ku buryo butandukanye n'abakurikirana umupira w'amaguru ku isi. Kuri bamwe ingingo yo kumugena ni ingingo itumbereye, mu gihe abandi bavuga ko ari ingingo irimo amahinyu. Zinedine Zidane atazigwa Zizou yavukiye mu gisagara cya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa ku bavyeyi b'abanya Algeria mu mwaka w'1972. Yinjije ndo cha mbere ari mu professionnel mu mwaka w'1991 ari mu mugwi w'umupira w'amaguru Cannes. Mu nyuma yaho yagiye gukina mu mugwi Bordeaux mu mwaka w'1992. Mu mwaka w'1996 yaguzwe n'umugwi Juventus wo mu gihugu c'Ubutaliyano, aho yamenyekanye kurushiriza mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'1998. Yarafashije umugwi serukira gihugu w'u Bufaransa gutsinda igikombe cy'isi yose cy'uwo mwaka. Zinedine Zidane yagiye gukinira umugwi Real de Madrid mu mwaka w'2001. Mu mwaka wa mbere yatsinze igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya na shampiyona y'igihugu ca Espagne mu mwaka wakurikiye. Yagenywe n'ishyirahamwe FIFA inshuro zitatu nk'umukinnyi wa mbere ku isi mu mwaka w'1998. Umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yahagaritse gukina umupira w'amaguru ku rwego rwa professionnel mu mwaka w'2006. Yarashinzwe amabanga atari make mu mugwi Real de Madrid, akaba yamenyereza umugwi uri munsi y'abakuze wa Real de Madrid imbere yuko agenwa kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'abakuze wa Real de Madrid. Imbere yuko agenwa kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi Real de Madrid, twashoboye kubaza Tarsis Tungabose umumenyesha makuru akwirikirana inkino mu Burundi ku kugene yakigenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'ukuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi Real de Madrid.
Je uko nabyakiriye nk'umumenyesha makuru w'inkino kandi ndabimaze mu myaka myinshi, maze kubona yuko ico bamushimiye nuko ari umukinyi yerekanye amateka ibintu bihambaye, ari umukinyi aratwara intsinzi nyinshi, bikombe byiza bikomeye kandi yigendeje neza mu byo kwitwara neza, uvuga kugira indero, kugira ubuntu, kugira ubufasoni, biramuha agateka. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, mugabo ngomba kukubwira yuko nibaza ko kwitamufasha cyane, nta mugwi n'umwe aramenyereza w'umucicaro gikuru kugira ngo aboneke ko yerekanye ibintu bihambaye. Uba umugwi mukuru canke muto cangwa bayabaye, urete yuko yamenyereje umugwi w'icegera cya Real Madrid, no kuvuga umugwi uri munsi ya Real Madrid y'abakuru. Rero kubwanje ndakubwire Zinedine Zidane bamuhaye akazi kagoye, aragashima kuko bakinyi baramukunda, bamwibonamwo kuko aracabasumvya no bamufitiye ubwizere n'urukundo. Ibyo nabyo bigigwa nuko azokumvikana nabo, ibyo bita confiance mu Gifaransa, no kuvuga nibamwizera nabo akabizera, agakuraho icyuka kibi cy'imirwi utugwi tugwitwa mu kazu, azoshobora gutera imbere. Yatera imbere bizoba kubasha bwiwe, bizoba bubujyane cyane kubakoranye nabo nk'aba Carlo Ancelotti bazi kubaka amazu meza aramba.
Murakoze yari Tarsis Tungabose umumenyesha makuru akwirikirana ivyerekeye inkino. Twariko turavugana kuco yibaza kwigenwa rya Zinedine Zidane mu mabanga y'umumenyereza mukuru w'umugwi Real de Madrid. Murakoze cyane kuri iki kiganiro, turabashimiye.
Urakoze Fide Niyongabo kuri iyi nkuru. Nshuti za sport n'imikino, turabatumiye mutugezeho namwe ibitekerezo byanyu kwishyirwa rya Zinedine Zidane ku mwanya w'umutoza mushya w'ikipe Real Madrid. Mutwandikire kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp cyangwa se mutwandikire kuri Gmail, ni radio yacu @gmail.com. Iyi Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina rya bagenzi banje mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Eugenia Makankusi mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwibwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukugwanya inda z'indaro ku mashure kuracara ikibazo nkora mutima ku isi nzima. Imvo nyamukuru n'ubukene buhanze imiryango butuma abana babigeme bahendeshwa uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibisayangana nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu mwaka 2010. Ugutandukana kw'imiryango gutuma abana biga batari kumwe n'ababyeyi n'indi nsiguro ituma bigeme batwara inda bakiri bato na cane cane mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nk'uko bibandanya bivugwa na UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi. Mu Burundi ibice 11% kw'ijana by'abigeme batwara inda bafise hagati y'imyaka 15 na 19. Ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'amashure y'intango ayisumbuye n'imyuga hamwe no kwigisha abakuze gusoma no kwandika co mu mwaka ka 2010. Ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bwarahagurukiye rimwe kugwanya iyongerekana ry'ibitigiri by'inda z'indaro. Kukaba nkako abigeme 4,760 nibo batwaye inda bakiciga mu kiringo kiri hagati y'umwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2012 nk'uko biri mu cigwa cyo mu mwaka w'2013 cyakozwe n'ubushikiranganji bw'indero kivyerekana. Tumenyeshe ko mu Burundi umunyeshuri atwaye inda yishushu atarekuriwe kubandanya amashure yiwe. N'imiburiburi imyaka 2 irahera uwavyaye atarasubira kuronka uruhusha rwo kwakirwa mu mashure yegukira leta nk'uko inkuru dukura mu bushikiranganje bw'indero zibivuga. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro akaba ari umunezero n'iteka kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro. Ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo kwishure ryisumbuye rya Busiga mu ntara ya Ngozi. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira ntihagire umunyeshure n'umwe asubira gutwara inda akiri ku ntebe y'ishure. Ruganira na mugenzanje Ana Eve Irankunda.
Abantu bazanye ibintu by'udukingirira bobikura nibaza yuko ariho benshi babikoresha nabi bobukura bwego cabaza barihangana.
Abarezo baza barabahanura bakaza barihangana bakarindira bakamara amashuri.
Abavyeyi twabafasha kuza turabafasha gukora ibikorwa tukirinda kuguma tuyerera twangara.
Bahimiriza abantu bose yuko kizira gusambana n'abandi. Ikindi cokurikira ni uko twokwihangana kandi bagahimiriza n'abantu bose kurya bacanga udukingirizo bakacugabanya.
nuko nyene boza bahimiriza n'abajya abantu batarabimenya nyene tukajijuka cyane gose kama rero natwe tukareka ngine tukoza twigisha abantu
abantu bakobwa cyane cyane bwo kwindaga ku cyakabiri naco boreka gutahijoro kobera bashobora kubafata ku ngufu
ukeneye ikintu wokivuga utarinze kuja gukururana n'abukururana
bijya byo kuja gutembera nkuko oya kubera ari bya bikwega ubusambanyi bakabyirinda bakaza barafasha ababyeyi muhera
cyo no terera hakuru ku bakobwa inka hajya abavuga ngo bagiye gutembera bagahurirana n'umusore bisaba yuko bagenda bikwijije kuko kujya kuntu bagenda bambaye utujipo duto duto canke utundi duhuzu abahungu bituma baca bagenda nyine bose babiyumvira ugacusanga n'umuhungu araje kumuraba ugacusanga asanze yambaye yampuzu ugacusanga bagiye mu byaha bagize ingeso mbi wa mukobwa ugacasanga atwariye hinda
kwihebura kuvuye kuvyiyumviro vya kazoza biratuma umunyeshuri atwaye inda agira intuntu mu mutima nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndora gitsina bo mu gihugu ca Canada. Ivyo kandi vyunyugwa n'akabonge kajanye n'uko ubuzima bwahagaze kandi yari yizeye uburaro n'uburamuko mu bumenyi yokuye mu ishure nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ribimenyesha. Iyindi ngorane nuko isoni z'umurengera zishobora gutuma abana babigeme batwaye inda badasubira gusaba abavyeyi babo kubashigikira gusubira mu ishure. Ivyo bikava ko atabagifatwa nk'umwana nk'abandi mu muryango. Ikindi nuko iyo abigeme bavyaye bagerageje gusubira ku ishure bakumigwa n'urunganwe. Inkurikizi kuri bamwe muri bo biranashika bakiyumvira guheba ishure burundu nk'uko UNFPA ribimenyesha. Kugira twumve neza za ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure, reka mugenzanje ala ivira nkunda adushikane mu ntara ya Ngozi atubwire uko vyifashe.
Ugwaruka gwabigeme go mu mashure yisumbuye agize intara ya Ngozi ruzi imbere mu gwashoboye kwirinda gutwarinda rukiri ku ntebe y'ishure no mwaka w'2014. Ibitigiri vy'abatwaririnda ku ntebe y'ishure vyavuye kwijana na 184 bimanuka kwijana n'indwi. Ivyo bikava ahanini kuguhanahana amakuru ajanye no kurinda abigeme inda zishushu atangwa hagati y'amashure hamwe no mu kibano nk'uko vyemezwa na mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga. Ugufatana munda kw'abajeje indero ni ngirakamaro mu guhimiriza abana gutahura ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu ntumbero y'ukwirinda gutwarinda batifuza. Désiré Nitonde arongoye ibiro bijeje indero mu ntara ya Ngozi aratuyagira.
Muri no ntara ya Ngozi ayo marezo rero akaba ari nayo afasha mu bijanye kwigisha no gufasha abanyeshure kubamenye ibijanye n'ubuzima bwabo bujanye n'irondoka.
Inyigisho zitangwa mu mashure zirafasha abana babigeme guhitamwa ubuzima bwo kwiga. Uburyo mwene ubwo buhakajyo abanyeshure guhanahana ivyumviro ku ngorane zishikira umwigeme yatwaye inda y'ishushu aciga. Kugivyo Elise Nizigama yiga ku ishure rya Busiga yigiye inama yuko utazokundana n'umuhungu bimwe bita copinage ataraheza amashure yiwe. Zongeye ukurengera ubukene ni yindi mpanuro abigeme baronkera mu maclub ari ku ishure nka Stop Sida n'ayandi ajaye no gukingira ibidukikije. Abigeme babona ko uburyo bwo kwihangana bigishwa ari kirumara kuruta ubundi bwose mu kwirinda inda y'ishushu. Dutega amatwi Beatrice Nshimirimana ari mu mwaka w'12.
Biranezera rwose kubera nyene ndumva yuko ari byo kubera umuntu ataye amashuri si byiza.
Mu bihe by'uburuhuko abigeme baratekerwa impanuro zijanye no kwiyubara gutwara inda. Aho ni mu gihe mu myaka iheze abana baza ku ishure bafise inda bakiga nk'amezi atatu atawubica n'ikanda nk'uko bivugwa na mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga. Amanama hagati y'abavyeyi n'abarezi b'amashure ni ngirakamaro mu guteza imbere indero y'abana iyo ikaba inkurikizi yo kubahura abavyeyi kubandanya baganira n'abana babo kubijanye n'ubuzima ndoragitsina mu miryango nkuko inkuru dukura kuri Risebusiga zivyemeza impanuro yo kwikwiza mu nyambaro irashobora gufasha umwigeme aciga kudakwegwa kwegwa mu buhumbu n'abasore Menedor Ndayisaba umunyeshure yiga kuri Risebusiga avuga ati
batwigisha kwikwiza je byarangyoheye cyane Imana iramfasha nze ndinde mara mashure haratwari ndayinda nze ngeraho nishikanye n'abavyeyi baze babone yuko aho narerewe kwishure bampaye inde
ibintu biruko mu giha bigeme bidoga ko akenshi iyo umukobwa atwaye inda yirukanwa wenyene umuhungu akabandanya amashure kubgivyo abarongoye amashure yisumbuye babonako ubushikiranganje burabibijanye n'amashure bukwiye gufata ingingo zotuma bose bahanwa kugira ngo bibere cigwa abanyeshure bose muri rusangi ugufasha bigeme kwirinda gutwara inda bakiri ku ntebe y'ishure vyoshigikirwa no kwamaruronswa impanuro zikwiye twumvirize mama Mathilde Keza Mahoro arongo y'ishure gisumbuye gibusiga
tukabitaho tukama hafi y'abana kenshi tukababwira ibijanye n'ubuzima intamba mizishobora gushika mu gihe wo kwisuka muri ivyo bintu n'acane cane ko arabitwarira ubuzima bwabo
tumenyeshe ko inyuma y'intare Ngozi yabaye ya mbere mu kugwanya inda kubigeme bakiri ku ntebe y'ishure ikurikirwa n'amashure agize intara ya Makamba na Rumonge
Umunyeshure w'umuhungu Yohana waco kimwe n'umukobwa mu gihe bigaragaye ko ari we yatwaje inda uwo mukobwa ivyo vyoheza bigakaburira urwaruka rw'abanyeshure kwiyubara ku rugero rumwe kuko amashirahamwe atandukanye nka nturengaho abisaba tumenyeshe ko abana babigeme akenshi batwara inda giturumbuka ivyo bikava ahanini ku bumenyi buke bafise kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nkuko UNFPA ishami rya ONU gitayigwirirana ry'abantu ku isi ribandanya ribivuga uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira abana babigeme bishitse bagatwara inda goba ngombwa kukaba nka kogabanya ingorane nk'izo kwikumira canke gusubira inyuma mu bijanye n'ubwenge nkuko bihanu n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada kugira ngo twumve neza ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana babigeme bakiri ku ishure tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice Nibaruta aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ni gute byogenda kugira ngo yaba bavyeyi yaba kwishure bashobore gufasha umwigeme kwirinda gutwara inda yo kundaro akiri ku ntebe y'ishure.
Umwana yateguwe hakiri kare ukashiraho ubuzima bwo kuganira n'umwana wawe cyane cyane ku bintu bikomeye cyane bijanye n'amabanga mpuza bitsina n'ibintu by'irondoka ashitse ahantu ufisanga ashobora kwifata akirinda kugendana n'abandi bantu bashobora kumukwegera muri izo ngeso zitandi.
Sanga kenshi abigisha bashimikira ku bijanye n'inyigisho z'ubumenyi rimwe na rimwe bakibagira kubabwira ibintu bijanye n'irondoka rije n'amagara meza ivyo ntibishobora kuba ikibazo yuko abo bana b'abanyeshure bishobora gushika kugatwara izo mbanga
yashitse ku ishure mwigisha nawe bavuga bikenye usanga zica agomba gukora n'icyo atagomba gukora
hari n'igihe usanga uyu mwigeme baratwaye nda y'ishushu abavyeyi baramutoteje ivyo ntibishobora gushika abikorona amagara yiwe
umuvyeyi atoteza umwana wiwe cyane kubera yatwaye imbanya ativuza niko uwo mwana ashobora no kuvyara n'iyindi agasubira agatwara n'indi mbanya canke agaca hitamo kugira ubuzima bumwe bw'abakobwa badandaza imibiri kwihebura rero ni ikintu kibi cyane umuvyeyi n'ivyo abonye umwana we yabyaye imbanya ativuza birababaje mugabo rimwe na rimwe hari igihe usanga n'abavyeyi bafise mu ruhara kuko wamuganirije ugomba kumubwira ibitagenda neza ntiwamuhaye umwanya ntiwamwitwararitse kumbure nawe wamubyaye utamwifuza ugashyira muri we ibikomere bishobora gutuma ibikomere umuntu afise birashobora kumutuma agomba kugira amabanga mpuzabitsina ku rugero runini cyane
Mediatrice Nibaruta ndabakenguruki
nanjye ndabakenguruki
Ako Murakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza akaririmbo ka Natasha ganura abana babigeme kwirinda gutwana inda zindaro
Imbanye kumwana umwigeme n'umutwaro kubuzima n'umutwaro kumujyango n'umutwaro kugihugu tudugaruka Sima kacu tutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha
ariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no kugwanya inda zindaro ku ntebe y'ishure gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Iyo bavuga ngo umukobwa aracyari sugi ngo bashaka kubyirira.
Gira bavuga yuko umukobwa ari sugi nuko atamusi numwe mu buzima bwiwe ararangura amabanga yabubatse.
Mbaza ndakwishura.
Abahungu birashoboka yuko babaho bitwa isugi.
Nabaho yuko bashobora kubaho mu buzima bwabo ari sugi kuko atamusi numwe nawe nyene ararangura amabanga mpuza bitina.
Mbaza ndakwishura.
Bishitse ugatwara inda wo bigenza gute kugira ugira amagara meza.
Ukwitwararika gufungura wisunze yuko wibungenze ukajya neza ibigereranye ya migwi itatu yifungurwa ikaboneka mu mfungurwa zawe za misi yose ukaruhuka kuko umenye kutari wenyine ufise ikibondo kiri mu mbanyi iwawe.
Mbaza ndakwishura.
Ugenda gute kugira ngo umukobwa ashobore kwirinda inda akiri ku ntebe y'ishuri.
Nibaza yuko atokwitwararika ivyo byo gukwegana n'abahungu mwico gihe ari ku ntebe y'ishuri. Akamenya ikintu yifata kugira agume yitwararika iby'amashuri by'abahungu ntibimusamaze ngo weze mu mutware mu ntumbero atari yipfuza.
Gwaruka n'umunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubanya isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Kwa kingira gute bahungu mu kutabatwara mu buhumbu
nkankeka yuko bavye bafise uruhara rukomeye cyane rugafashwa n'abarezi hajya ku ishuri irondoka rijanye n'amagara meza ari muhira bakabiyaga bakabaha inyigisho bijanye biraheza kamwereka inkurikizi zishobora kuvamo iyo yigenje nabi
mbaza ndakwishura
None nyimba bishika kayitwara kirisuki. Mwico giye mu kuyivyara. Biraheza bikoroha canke byo babigenda gute.
Icambere cy'ukumenya nuko ubusugi bwiwe gaheze umunsi arangura amabanga mpuza bitsina. Hamikindi imbanyi itegeganijwe yuko bayikurikirana kuva igisamwa gushika umunsi ashikana ikibondo yari yiteze. Rero muri ico kiringo cyose umuganga aramukurikirana aramusuzuma bagaheza bakamenya kuko baba bayaze n'umugwayi wiwe ukuntu azo kwibaruka. Kandi murazi yuko babonye yuko bitari ko biragenda neza baheza bagafata iyindi ntumbero kugira wibaruke udasinzikaye.
Mbaza ndakwishura.
Kiyoto mfise kubera iki abahungu keshe bahiga abakobwa hama akaza nko kumaza nk'ibintu hama nk'umukobwa kemera mu nyuma nk'abantu bacavuga ati ngo umukobwa niwe inkozi y'akarongo niwe yamukweze ni kubera iki
umuhungu arashobora kwiruka inyuma y'abakobwa ariko aronse umukundira inkurikizi zibonekeza ari ya mada y'ishushu akunda kuboneka ega ikibabaje nuko abakobwa aribo bahanwa za ngwara zica mu bihimba vyirondoka bikamusinzikareza ubuzima be n'ikibondo ciwe yibungenze
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
fatari nkarise yeri mixte te ankabahungu n'abakobwa bateranye kubera iki dufate nk'umuhungu ufise yo nk'umusheri wawe mugakundana ama kagutera yinda ni kubera iki hashobora gutaha umukobwa wenyene umuhungu ntibamwirukane
umukobwa ni wakunda kwirukana kenshi na kenshi kwere ku bwa mbere kugira bereka abandi yuko n'ubuzobikora ariyo nzira azocamo bari bakwiye naguhana abahungu kuko nabo nyene bashobora kuguma bigina inyifato itariyo bisamaza bagashishikara baterinda abandi bakobwa kuko bazi yuko ataki bakorako bagahanirwa bose hamwe n'abari inyuma yabo bamenye yuko atari byiza kwe kwitwararika kwigenza neza no kwereka inyifato nziza bateye babo bari inyuma
mbaza ndakwishura
Beriki umuhungu aguhenda ngo urumusheri wiwe none ikibaho kikwemeza yuko agukunda kandi agukunda gashaka ko mujya mu nzira mbi abagukunda canke nugwa nka bagufitiye
yaba ari mu kurangura amabanga mpuza bitina ico kigaragaza urukundo umuntu yo kwibaza ibibazo byinshi nico gituma abakobwa n'abahungu bakwiye gufata umwanya wawo ukwiriye bakaraba by'ukuri icyo bashaka gushikako na cane cane ikibereye ubuzima bwabo n'amagara meza yawo
Mbaza ndakwishura
Nane ni kubera iki iyo umukobwa abonye umuhungu aje kumusaba kopinaje aca mwemerera azi yuko amujanye mu ngesombi
Abavyeyi n'abarezi bakwiye kuba hafi bakabaherekeza kugira ntibaje mu bintazi nukwitonda bakobwa mukamenya ukuntu muvyifatamwo kandi murafise abavyeyi hafi yanyu mubaganirize mubasabe impanuro mubasiguze kugira ntimugire ingorane
Muganga Anita Munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka Natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara inda zishushu
abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Nkunzimana Alexi wo muri commune Gishubi yatwandikiye abazi ibijanye n'indwara y'imibango ifata abana bakiri bato kandi baba bavutse bakomeye abaza ati ni giki gitera iyo ndwara mbegirakira muganga Anita twishurira uyu munywanyi
Ingwara y'imibango ni ingwara by'ukuri kunda kwibonekeza ku bana bato bato na cancana n'abagiye baratangura gutambuka. Kenshi aho bitegwa nuko umwana bamuhase agatambuka hakiri kare. Canke ugasanga wenye na magufa yiwe birashitse agahindukira. Rero iyo umwirukanye kwa muganga barabikosora bivuye kuri babaganga bagira mu kugorora imitsi canke kwa muganga bakamushako isima iyo babonye ko bikenewe kugira ya maguru basubize ku murongo mbere bikajanya na byandi bita kinesitherapi no kuvuga gukurikirana n'umuganga yanonosoye kugorora imitsi kugira byose hamwe ari iyo sima ari n'ukuntu bategeza kuvyifatamo bishobora gutuma umwana akira burundu mukamutwara hakiri kare ya magufa atarakomera bagasubira kaha inzira
Umunywanyi wacu wa kabiri ni Nduwimana akaba yanditse avuga ko iyo ariko ararangura amabanga yabubatse n'umugore wiwe aca amubwira ko ariko arababara mu ruhago kandi acagwara akabaza muganga ico bivako muganga munyana gira ko mutwishure na Nduwimana
Nduwimana ndumva yuko ari kibazo kikuraje ishinga icambere nibaza yuko mukurikira kwa muganga na cane cane kuri abaganga bitaho abakenyizi mukayaga bwambira abanje gusuzuma umugore wawe hama muraheza mukayaga kuvyerekeye muri umwanya wo kurangura amabanga yabubatse kuno vyagenze ibyabaye nibikurikira byose azoheza babere umuco kuri iyo ngwara y'umukenyizi wawe
Alexi na Nduwimana turabashimiye hamwe n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ushaka keza arakigura bikubwiye iki
ari giho babagashimya aho keza ugaca wemera ugakamba kamba mpako karoze
bikubwiye iki
Ushakeze nakigura bisigura yuko wabonye akantu keza gushimishije wemera kwiruka ngamako karose
bikubwiye iki
ubushaka kye tarakigura ne kuvuga ko washinye ikintu uragerageza uburyo bwose kugira ngo ushobore kugishikako
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugwanya indazindaro kubana bakiri ku ntebe y'ishure nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro Rukira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 309 151 canke kuri 79 90 93 90 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro nkabanda basezeye ndabifuriza guhimbaza neza Misi mikuru irangiza umwaka naho ubutaha
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Mbere ushama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko umuntu ayicese heruka natsinzwe.
Icese.
Kandi ahanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wavuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose. Yemwe. Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura. Naho woraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje. Gushika naho ndahira nimbwa yanje. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira mbi ntigwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye. Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompa inka zuzu yakabande. Sishobora kurenga ku ndahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone nk'imaramare. Bangira umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuru y'amaronko ka Damia. Sha. Nzovu kuri shake nakuzire. Nuzobona imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Chakwacha na
kufa t-shirt na jinzi Beri na jinzi Master J na mala pake Beri na jinzi sivayo na kuenda kwa wakwe Kiutani utani vivi unaweza ukakosa mke mzee Jinzi pigwi pasi wala jinzi haifuliwi Angalia sana jinzi nyeusi pigwi kiwi We mwenye ushangari Jinzi umevawe ulaya mpaka umeiona haifai Lakini kiletwa bongo inaonekane na dice Sema unataka nini? Beri dukani au unataka jinzi mtumbani Fashion nyingi zimefite la jinzi shuki thamani Kila moja na pendeza Hakuna nayo mchukiza Sitoweza kuiacha Inanitoa chicha na mina wakilisha Kila moja na pendeza Hakuna nayo mchukiza Sitoweza kuiacha Inanitoa chicha na mina wakilisha
Wone my sister do au wacheki machis Mtazame kidume kisha wacheki matoso Wamefa t-shirt na jeans Wamenoga kichis Hata idadi ya mitumba mingi ni t-shirt na jeans Kuna jeans za buku kwa rewe zangu na mimi Kama mwankeaji bado bei itashuka chini Pita pita tandare beri mpaka shingi hamsini Na bado kifao tonekana mtoto wa mjini Ingozi kwa jeans na beri za F30 Kama fat fam fub dada na sin johnny Iso vawa obeji masaki na mikocheni Sinza na choki kuu kwa ujumla wa hali ya juu Sio kama sipendi dira nitoke kipapa Sema jinsi na unafugu liko swali ya kitamba Kwanza na isimu kwa nina dumu muda mrefu Jinsi blue na nyeusi sio raisi kushika uchafu Bajet ya sabuni kwa mwaka inaweza ikawa elfu T-shirt na jinsi kuna semwa zina thamani Kama ubalozini unaweza ukanyimwa visa sababu umefaa kiuni Sema t-shirt na jinsi sinaripa sana stejini Vaa jinsi black jupiga t-shirt white kisha